kuva mu gacucuru ko kuri uyu wa mbere abapolisi benshi babonetse ku rugo rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Uburundi Alengiyome Bunyoni ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu manuka bushira buseruko bw'Uburundi nk'uko abahaba babibwirwa rya Amerika. Igihe cy'isaha imwe ya gatondo haciye haza ubutwari iperereza mu ntara ya Rutana ari kumwe na komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuwopeji n'abandi bapolisi benshi niko baziboneye batubariye. No kundi mwana wiwe usanzwe uri mu gisagara cya Bujumbura byaruko nyene uri muri karitsiye ya Gaseke buye mu manuka ubungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abapolisi sinzi bazindukiye kumuhana uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi baziganirwa rya Amerika. Amasoko yacu yibaza ko baroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru by'iperereza. Mubaje gusaka twabonye mu abantu bambaye costume bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza yemwe n'abana babasohoye bicazwa ku ibaraza niko babonye bongeye ko none amategeko akurikijwe hari cyononywe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubarwa mu Gaseke buye n'igikorwa gisanzwe cy'igipolisi mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa Bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi. Ni kumwe mu ntwa zangabo zegereye umushikiranganji ajeje rw'umutekano yabwijwe rya Amerika mu Rutana inzu yabaye kwisakwa iri ku musozi wa Rongero mu kibanza kinini cyane kirimo n'ibuga by'inkino kiretse imfunguzo zo ku muryango mukuru w'urwinjiriro zifitwe n'umwana umwigema hakora nta rundi rufunguzo na rumwe ya polisi basanzeho igihe bashaka kugura inzugi. Umushinja manza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone kuri izo nzugi zibomorwa. Umutambuye kaisa kwa jamazu wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Uburundi watohowe mu ijoro ryo kuri w'Imana nkuko amasoko yacu yabitubwiye. Sylvestre Nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifuro by'amafaranga menshi. Muri iyi minsi harike ku muntu yoba afite amamiliyaridi 200 mu nzi we wenyene ni kumwe mu begereye ibiro by'umukuru w'igihugu washikiriza ibijyanye n'abika amafaranga mu mazu na president Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avyijogota. Mu kwezi kwa gatatu guheze yagamishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'Uburundi bagasigara muri kabaza. Aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkinguzamateka biri hamwe
kubera gusirihera abantu bagiye bakavagura ahantu badasikaniza barabirunda mu nzi wabo
mose mwasanzwe ibyo bihara n'abigize ibipapuro niho muzoze neza
uzabigira ibipapuro
yajyane muri banki hakirikare bawe
kuko mose n'isaha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usaga ibihara n'ibipapuro
cyangwa ngira umusako.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba isako wajya wafatwa nko guhagurukira abarya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu Burundi nk'uko perezida Ndayishimiye yaziyemeje yakija ku butegetsi mu 2020 maze rihamaga umunyamategeko Dieudonne bashyiraho ishize akurikirana ibibazo by'Uburundi kuva kiri mu nani z'abanyeshuri muri kaminuza.
Bishobora kubamo amayira abiri, imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga n'ibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kurwanya bakaboko koko birimo. Mu Burundi abantu bari muri politike babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse.
Mekwe bashyiraho ishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryamenye ariko ritabashije gutohoza neza ni uko igihe igipolisi n'abakozi bigendereza baje mu Gaseke buye ka Bujumbura Alengiyome Bunyoni atariho yarari. Ariko amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yatwemereye iby'amasoko yacu yemeza ko ku rugo iwe hasigaye amucungera imparurwa. Ni bake cyane sino kubwira igitigiri cyabo kandi ibisa n'uko atabakeneye yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngwaro yahaca nk'ibyagenze gute. Mu ntango zo kwa 9/2022 niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshingamateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka umushikiranganji wa mbere Alengiyome Bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri amusubiriza Gervain de la Kobuca bari babisikanije ku mwanya w'ubushikiranganji bw'umutekano. Nta mvo zigeze zitangwa n'ibiro bya perezida Ndayishimiye gusa imitsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo z'abo bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo mbere y'umukenyezi wa Bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo w'i we atanga ishikano wagishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana umutware wanje ari umuministre none ubu ni umushikiranganji wa mbere n'ibiri imbere turabyizeye yari kuzamwenyura cyane. Alengiyome Bunyoni ni we wenyine kugera ubu mu Burundi afite ipete rya commissaire de police general zingana na marshal mu gisirikare. Iyo ncabwenge y'umuhutu ari mu bavuye muri kaminuza mu myaka ya 90 baje mu muhari Sende DFDD wavuga ko habuza agateka k'abahutu. Uwo muhari w'inyeshamba z'abahutu umaze kuja ku butegetsi mu 2005 kubera amasezerano ya Arusha bunyoni yaramukijwe amabanga menshi iri ku isonga akaba ari umushikanganje wa mbere ari mu bategetsi b'Abarundi bizwi ko batunze kandi akabigendera mu nyambaro cyane cyane no mugendera mu miduga izinze cyane ahatagera umutwe y'amasaha n'ibirato bikozwe mu nzahabu bakunda kuvuga gake ku byerekeye politike akunda kandi kuboneka n'umurega wiwe bifotoza bamwenyura kandi bagakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga abatari bake baramwiketse ko afite amasosiyete yimba ubutare muri Congo no kuba yarivye amahera menshi mu gihugu ariko kugera ubu nta rwego rw'ubutungane rurabyerekana umushinza akizigenza wa Republika Silvestre Nyandwini yitabye telefone kugira tubwire neza ibyo byafashwe n'icyatumye yikereka ko amazu ya bunyoni arimo ibifuro bya by'amafaranga umuvugizi wiwe Agnese Bangiricyenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamusubije ku ibihano zamukuye ko hari mu kwa 12 umwaka uheze icyo gihugu cya mbere cya Rutura cyagirije bunyoni kuba yagize uruhara mu mabi yakomeye niho nyango wajya agateka kazina muntu mu Burundi rero jya wikara neza ijwi rya Amerika.